music, can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Bakuyira uwo mubiri utasubira. Can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Bakuyira uwo mubiri utasubira. Rukuma boto, nekugamba gadara betuli mubiroto. Kwesalo buvazo bunyumira muzifoto. Ondage kumubiri yenze gogikuwa. Wemanya, usonyi sonyi kuonta de. Kuro mubili kunze kuna sili wala. Yovelu muto chusa date. Mugire mubugu mkutuse wala. Chinenemu, techijamu mfo. Chinenemu, zabachi kwa temu. Chinenemu, techijamu. Chinenemu, zabachi kwa temu. Can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Baku hila uo mubili wata suvira. Can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Bakuyira uwo mubiri utasubira. Guma, nimoka kase kufa. Guma, nima binyuma bitya. Guma, nimoka kase kufa. Guma njire uwo mubiri chema nyoche mani. Antusayo si chepema. Ketukira yonabura kwentuma. Antusayo si chepema. Embula balu mtuma pangeva uba. Can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Bakuyira uwo mubiri utasubira. Can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama?